VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri beneza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa 5 itariki 22 y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Ngundikije.
Na Louise Bigirimana. Ibiganiro tubitangurire ku makuru avunaguye mu Burundi. Ambasaderi aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi, Don Ribery, agiye gutaha inyuma y'imyaka itatu n'igice yaramaze mu Burundi arangura ayo mabanga. Ibyo yabitangarije ku mugaragaro mu kiganiro yahaye amenyesha makuru ejo ku munsi wa kane, inyuma yaho ahereje kubonana n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, Pascal Nyabenda. Mwamenya ko ambasaderi Ribery yaramaze imyaka itatu n'igice nk'uko narinda bivuza serukira u Burundi, agatekanya kugaruka hano muri Amerika kuri uyu wa mbere uza. Amakuru ku Burundi kandi kuva ku munsi wa mbere w'indwi, urudandazwa ruracumbagira hagati ya Tanzania n'igihugu cy'u Burundi ku ruhande rwa Makamba, ni ku mupaka wa Mugina, ni muri komine Mabanda hegereye intara ya Kigoma yo muri Tanzania. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse. Fidelite, n'amahoro.
Amahoro neza Louise.
Wo tubwira neza ingene byifashe bijyanye n'ubwo rudandazwa?
Ngine zifashe nuko aha imugina muri komine ya Mabanda mu ntara ya Makamba, ni umwe mu mupaka y'u Burundi na Tanzania muri mu ntara ya Makamba, ikunda gucako ibidandazwa byinjira n'ibisohoka biza muri Tanzania. Ariko twebwe tuhashyize twabonye yuko uja n'uruda rusa n'urwahagatse kubera ko amakamyo yararengana kuri uwo mupaka atakiyahaca. Aho ni mu gihe rero mu gihugu cya Tanzania hafashwe ingingo yo kutakirungika ibidandazwa cyane ibifungurwa biza mu Burundi.
Muri komine Muruyigi nejo ibintu nk'ibyo byarabaye, bivugwa yuko ari ukugira abazibiri bidandazwa ntibize. No hiyo muri ico gice ca Makamba, ni bidandazwa gusa bizibirwa canke hari izindi mvo zitandukanye abategetsi ba Tanzania bashikiriza?
Ego nkuko Muruyigi byatuzwe hariya muri Gisuru, nino Mabanda akumugana niyo mvo iva muri Tanzania ivuga yuko bazibiye ibiribwa, bakavuga yuko bariko basubiramo ibijyanye n'amatwori OBR yahariya muri Tanzania. Ariko ronga Mabanda hari hindi mvo ituma urujya n'uruza rwarahagaze, ni ukuvuga yuko Aloise aha Mabanda hasanzwe hari tuyira tubundi tujya muri Tanzania tutayitswe n'amategeko atari mipaka usanzwe uzi, aho usanga abanyagihugu b'Abarundi na Tanzania bagiranira imigenderanire mu guhanahana ibidandazwa. Ariko rero kubera ko ishiringi ryaduze, ni ukuvuga yuko ubwo budandazwa hagati y'Abarundi n'Abatanzania rusa n'urwahagaze. Ku ruhande rw'Abarundi bavuga yuko batoguma baja muri Tanzania kubera ko amashiringi yaduze, aho ni mu gihe Amarundi yari hejuru y'amashiringi, ariko amashiringi asigaye ari hejuru y'Amarundi. Ni ukuvuga ko umuntu afise ibihumbi ijana by'Amarundi aronka amashiringi hafi mirongo irindwi ibihumbi mirongo irindwi na bitanu. Abatanzania nabo bakavuga bati twe tuje mu Burundi twahora twunguka kubera ko tufise amarundi tukaja kuvunja amashiringi tukayatwungukira muri ubwo busumbasumbane bw'amafaranga yacu. Uwo rero nico gituma nabo nyene bahagaritse kubera ko bavuga ko bakora bahomba.
Hari abategetsi b'u Burundi muri ako karere ka Makamba baragira ico babishikirije ko?
Oya, ntashobora bishikiriza ko muri make gusa nuko abanyagihugu baho aho Mabanda bavuga yuko bari mu yabira, bavuga yuko bari batunzwe hanini na igihugu cya Tanzania kubera ko bidandazwa byinshi nk'umuceri, ibiharage ndetse n'amafu byabatanye cyane mu gihugu cya Tanzania.
Urakoze Fidele, turabandanya dutoreza ayo makuru naho mu kanya. Freddy,
urakoze. Alois,
urakoze.
Turashimiye kandi na mugenzi wacu Fidelite Ishatse, ubu naho ni wa mwanya mu kiganiro muri Sanga. Haraheze ikiringo kiringo mwaka Burundi bugiye mu ruhagarara rwa politike rwavuye ku kuntu abanyapolitike batumvikanye ku kiringo cy'umukuru w'igihugu batavuga rumwe na leta bavuga ko giteye kubiri nibwirizwa shingiro mu gihe abashyigikiye leta y'u Burundi bavuga ko ico kiringo cemewe n'amategeko. Umutekano waratosekaye nyuma yaho bamwe mu bagwanya ico kiringo bagerageje gutembagaza ubutegetsi. Iyo ntureka yakurikiwe kandi n'ubwicanyi butagira izina gushika ubandanya. Abarundi batari bake ntibacitse inkokora bari ingunganije mu mashyirahamwe yihaye umugambi wo kugarukana amahoro kubahiriza hagati y'akazi na muntu hamwe no gusanura ubutunzi. Rimwe muri ayo mashyirahamwe ni ishyirahamwe ryitwa Mouvement Africain pour l'Avenir du Burundi, MCA mu mfunyafunyo. Mbega iryo shyirahamwe rizoshikira uyu mugambi gute? Ikintu ryoba rimaze kurangura kuva rishinzwe n'ikihe? Uyu munsi rero twatumye umukuru w'iryo shyirahamwe Maître David Dusabe. Mushyana Dusabe, kaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Murakomeye.
Ego turaho turahenda.
Ego tutarinze rero kubatesha akanya, nashaka mutubwire ukuntu icyumviro cyo gushinga iryo shyirahamwe cyabajemo.
Ego murakoze. Kugira ngo dushinge iri shyirahamwe Mouvement Citoyen pour l'Avenir du Burundi, n'umuhari w'abanyagihugu biyemeje kugira ngo baje hamwe baharanire akazoza keza ku Burundi, twabigize mu gihe twebwe twari dusanzwe turi mu mashyirahamwe asanzwe yemewe mu gihugu cy'u Burundi yemewe n'amategeko. Byasabwe ko duhunga igihugu kubera intoreka ziri mu Burundi kuva mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatanu, kuvaho itembagazo ry'ubutegetsi riburijwemo. Twaciye rero tuja hamwe turavugana tuti reka ntiduhereze rero kuguma dusanzaye tuja mu bihugu bitandukanye, reka tuje hamwe twige kugira ngo amashyirahamwe yacu abandanye akora. Naho ico twise Mouvement ni ihuriro rero ry'amayo mashyirahamwe asanzwe yemewe n'amategeko mu Burundi.
Murasha kutubwira kuva rishinzwe ikintu mwishimiye iyo bari maze kurangura?
Ahanini icya mbere cyo twe twovuga ko twishimiye ni uko ubwa mbere twashoboye guhamagara tuva mu bihugu bitandukanye tugashinga ikintu kimwe. Aha hari abari muri Afurika bahungiye muri Afurika, bahungiye za Buraya, za Amerika, ariko tukaba twarashoboye kuja hamwe tukumvikana muri rusange ikintu twoshyira hamwe. Icya kabiri ni uko kuva tukirishinga ikintu ahanini tumaze gukora ni iki cyo kwiyamiriza urudandazwa rw'abigeme rwariko rukorwa mu Burundi, kandi cyane cyane biboneka ko hariho abantu bamwe bamwe abategetsi babirimwo. Icyo natwe kiradushimisha rwose kuko twarashoboye kwiyamiriza urwo rudandazwa, kandi gushika uyu munsi rusa n'urwahagaze ntukirikora kuko nk'uko rwahora rukorwa.
Mufise abanywanyi bangahe gushika ubu?
Icyo abanywanyi ni ugufata abanywanyi bari muri amashyirahamwe yacu dusanzwe dufise gushika uyu munsi. Nta umwe twovuga rusansuma turahagira ngo twegeranye ayo mashyirahamwe yose, ariko abanywanyi bo bariho.
Murashobora kutubwira ingorane muwamaze kugira gutunganya ishyirahamwe nk'iryo, cyane cyane muri iki gihe mu Burundi hari indyane za politiki, iyi ntambamyi mubona ni nk'izi?
Intambamye ya mbere no gukorana turi mu bihugu bitandukanye kugira ngo turinde kumvikana ku kintu. Usanga badutwara umwanya munini kuko habara bari muri Afurika, muri Amerika, usanga ni n'umwanya tutahuza w'amasaha, ugasanga bisaba rero yuko dukora kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi umwe bita internet. Icya kabiri ni uko abasigaye mu gihugu usanga babanwanyi badashobora kuja habona ngo bavuge ngo bakore bidegembya, bisaba yuko n'inkuru wabaronse baziturungisha twebwe turi hanze kabari tuzikora, hanyuma zikabona gusohoka. Ntibashobora kuja habona ngo basokorore umutwe kuko batinyira umutekano wabo.
Mbega kugira ngo umuntu wese asavye kuja muri iryo shyirahamwe aremerwa, murafite ibintu musaba kugira ngo umunywanyi ashobore kugemererwamo?
Ego icya mbere ni uko ubu uri mu ishyirahamwe rihari na gatatu akazi na muntu risanzwe ryemerewe mu Burundi, ryari risanzwe rikora mu Burundi. Tuvuga ngo n'amashyirahamwe atangura uyu munsi, oya, n'amashyirahamwe asanzwe afite kahise kayo mu gihugu cy'u Burundi, azwi afite ibyo yaranguye mu guhari na gatatu akazi na muntu. Icyo nicyo cya mbere tubanza gusaba. Icya kabiri bigasaba yuko uba ufite ugomba kubandanya ukora uko hari haba bamwe bamwe bamaze kudebukirwa bumva umengo ibyababaye ko barahamutse. Twebwe tuba dukeneye ko ubanza kuvuga yuko wumva ugifite iyo nyota yo guharanira gatakazi na muntu, no kugomba ko igihugu cacu kigira akadoza keza, igihugu cacu kigira abarongozi beza muri kazoza igihugu cacu kigira ugwaruka ruzi yuko ruri ngaho kugira ngo rubumbatire amahoro n'umutekano mu gihugu cabibarutse.
Hari abantu canke mu abasaba kwinjira muri iyo shirahamwe mu kabakanira arabo muwamaze kwima uburenganzira bukurijamo.
Ego hariho umwe byashitse, hariho umwe byashitse kandi yarakwijije byangombwa, ariko twahavuye dukorana turafyiga rusanga nibikene ko yojamo, kuko hariho nabaza bafite intumbero zitandukanye, naho wumva babari bafite amashyira mahari na gatakazi na muntu, ariko ugasanga hariho amakenga kigari kuri bo. Twebwe ntidupfa kwakira, tuvuga tuti dukeneye abantu bafite by'ukuri uko kugomba kubaka igihugu cabibarutse, so gupfa kurundamwo, kuko dupfuye kurundamwo tubasha dutangura ku ngorane gusa, kuko iyo mutanguye ikintu mudafite intumbero imwe usanga bigorana. Nico gituma hariho umwe tumaze kwankira asanzwe afite ishirahamwe arimo.
Muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, twatumiye umukuru w'ishirahamwe Mouvement Citoyen pour l'Avenir du Burundi MCA mu ncamake, turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara rw'iryo shirahamwe mu kurondera amahoro mu Burundi, eka iterambere ubutunzi eka no kunagura ubutunzi hamwe n'intwaro nziza. Turafise umunywanyi w'iradio Ijwi rya Amerika Jide, mwiriwe neza?
Muraho, murakomeye.
Turakomeye. Murafise ikibazo, murafise icyumviro?
Twashimiye cyane kuba mwaduhaye umwanya kuri radio Ijwi rya Amerika. Tukimara gukurikira icyo kiganiro, mbere na mbere reka dushimire abatumire mwatumiye batugeze ikiganiro cyiza kandi cyoroshye kumvikana. Ariko hari ikibazo nagize kuri uwo muryango mbaza, ese babona ni gute iterambere bashobora kuritsimbataza mu Burundi, cyangwa bashobora kunagura imigambi iterambere mu gihe abanyagihugu basa nkaho batari kumwe, aho kugira ngo babashe kuba bakurganiza ku buryo bakumvishe bagafatanya na leta bagacyura abantu bari hanze. Ese nibazamure ibyo bikorwa byiza, Uburundi bugasa nk'ubuzamuka, abantu bakazamuka, hakazagira abava ku ruhande, kuko turabizi neza iyo hari abantu batishimye muri sosiyete, sosiyete ikibaka rimwe na rimwe inyuma yaho baza kubisenya abari ku ruhande. Ese niki bafatanya na leta Burundi ngo babe bayifasha kuba bakutahura abanyagihugu bari hanze, kugira ngo baze bafatanyirize hamwe mu migambi y'iterambere ndetse no kunagura ubutunzi mu Burundi? Ikindi kibazo nabazaga, ese barabona koko bakurikije situasiyo ukuntu ibintu bimeze kuri uyu munsi, babona koko objectif yabo bazayigeraho? Niba bazayigeraho, ese barabona bizaca mu izihe nzira? Nibyo ngibyo. Murakoze cyane, radio yacu.
Urakoze Jide Mukanya, urakoze Jide Mukanya. Umushya ntahe dusabe arakwishyura icyo kibazo, ariko nashaka ampere ijambo Odase nawe nyene. Odase, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Murafise icyumviro? Murafise ikibazo?
Yego, ndafise icyumviro. Nkongera nkagira n'ikibazo nashaka kubaza uyu mutumire.
Yego.
Mu bisanzwe turamaze iminsi tubona amashyirahamwe avuka mpuzamakungu, kubera ko hari ingorane za politike ziri ngaha mu Burundi, ni ukuvuga kubera hari abahunze bakacaba bakora amashyirahamwe bari hanze, mugabo nk'ayo yandi bakavuga ko yari ahasanzwe. Ariko mu byo iryo shyirahamwe ryishinze byo guteza imbere abanyagihugu no kuraba ko amahoro yagaruka mu Burundi, bisanzwe biragoye cyane, sinomuremesha ngo boro ingufu nyinshi cyane zirenze zo gukora ibyo biyemeje, kuko mwisanzu iyo batari kubakorera mu gihugu cyabo, ibyo bintu ntibyoroshye habe na gato, kuko nk'uri kuravuga ngomba guteza imbere abanyagihugu utari kurabashikira n'ubukene busigaye buhari mu banyagihugu ukemeza ko uri kuragerageza ngo bateze imbere katubona batera basubira inyuma icyo ni kibazo gikomeye cyane nagomba atanga umuco kuko ndu bariko bararigenza kuko ubuhoho bya yangaye inzara mu banyagihugu yamaze kubashwaramwo barabibona ni iki kintu bariko barakora rero ubu amahoro n'ibyo butunzi bariko babikora kwike muri iki gihe hanyuma intererano icyo noshikizwa kabiri ni nk'intererano aho novuga yuko mu Burundi ibintu byaho bigoye kuko mu Burundi usanga bamwe bavuga bati wikiza kitaguhitanye kiraguhitaniza ariyo mpamvu tutariko turava muri izi njyane turimo aho harimo abakokeza kizo njyane zibandanya kubera bafite ibintu bazikuramo no kuvuga nibashima yuko izo njyane zohera kubera ibintu bashobora kuba bariko barakuramo nashaka naho nyina tanga umuco yerekane ka ayo mashyirahamwe hahagaze kuko twarabonye mu Burundi harabuze amashyirahamwe aharanira leta y'akazi na muntu yoje hagati ngo aje hagati y'umuriro wari kuraka hagati y'abarwanya leta n'abayishigikiye
urakoze Audace reka duhe ijambo Dorine Dorine mwiriwe neza
mwiriwe neza
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego je kite novuga n'intererano
yego
ubwa mbere mbaje gutera intege uwo abene iryo shyirahamwe
yego
ariko nkavuga nti iterambere rigira aho ribera ni uko riba iyo ahantu hari amahoro natwe uri kuraraba genda byaho mbaye ni ukuri iterambere ba mahoro yarasubiye inyuma cyane cyane ku buryo tuzana murantunga ndi mu ibarabara
uburyo
tuzana rero ibintu by'iterambere kuko ntibikunda uyu munsi ubaha ejo ukabahana urumva ibyo byose biratuma iterambere atajya hanyuma havuga nti abanyepolitike n'abashingantahe bakuze si abana ukuri barakuze ni ukuvuga ibyo bariko baragira byose barabibona umwe wese arabibona kugira rero iryo terambere rishobore kuramba nuko umwe wese aheba inyungu ziwe kuko birabonekana yuko umwe wese afite icyo ariko araharanira hanyuma twebwe abanyagihugu batoyi tukaba ari twe tugwa mu nkore twa tuntu ushaka kwitezamwo imbere tugapfuko wa mutahe wawe ugaherera mu kirere rero njewe natera akamo aba banyepolitiki niba vrema bafise umutima w'urukundo wo gukunda igihugu yaba abo muri leta yaba abo muri opposition umwe wese aheba inyungu ziwe vrema mukuri bahebe izo nyungu zabo hanyuma bazozirondere mu nyuma bari naho bazirondera rega tuzopfa hanyuma basange bariko bakamisha yapfuye ni nka kwa kundi ngo urunyondwe ruguma rununuzi nka urushato inka bayikera
Murakoze Dorida, Dorida, Dorida Mushanahe David dusabe hashikirijwe ibibazo bikomeye cyane gose ika kibazo mubajije cyane cyane ikibazo Egide na Odas bahuriye ko nuko batabona ukuntu ishyirahamwe ryanyu rishobora gufasha mu Burundi rishobora gufasha mu Burundi kandi namwe muri hanze akaba na Egide yabaje ukuntu mwafatanya na leta kugira ngo murabe ko iyo migambi mwishinze muri iyo shyirahamwe mwishikira n'ikibazo cya Dorine ateka abanyapolitike kabasaba kureka inyungu zabo kugira ngo abanyagihugu basanzwe babone amahoro muduge ku ijambo umushyirahamwe David
murakoze cyane nagira nshimire abatumire ku bibazo bashoboye kumbaza ibi byerekana akamaro k'ishyirahamwe no kuvuga atansiyo bashyize ku ishyirahamwe ryacu icambere muri rusangi natwishe twaraciyumvire ko yuko atatera mbere rishoboka mu gihugu mu gihe agati yakazira muntu katubahirijwe aya naco gituma mu twiyemeje icambere ari uguharana agati yakazira muntu tugaharanira gute tutegeza kudoshikira turagerageza tugashikira abo byega haba muri Nations Unies mu shyirahamwe mpuzamakungu ni canke mu yandi mashyirahamwe atandukanye aje ivyo agati yakazi na muntu rero dukeneye ko tuja kuvugira ku maradiyo aho twaciye n'abo twamaze kuvugana ariko ica mbere kitwashinga na agati yakazi na muntu mu gihugu c'u Burundi kuko umuntu naho yofungura agateka kiyo katubahirijwe ani wovuga ngo urukora muronderera iterambere ica kabiri bavuze ngo ni giki mushobora gufasha kugira ngo amahoro mu Burundi agaruke cyanke ni giki mushobora gukora kugira ngo mufatanye na leta nagira ndonge mbanze ndabibutse ishya hamwe aya mashyirahamwe ya societe civile aya mashyirahamwe guharana gatakazi na muntu ntari ngaho ngo afatanye na leta cyangwa afatanye na nabagwanya leta agerageza kuja hagati kuko namashyirahamwe adaharanira inyungu nta nyungu twaduharanira inyungu twaduharanira nuko agatakazi na muntu kubahirizwa ari naco gituma mu byo twiyemeje nuko tudoja mu tuzofata iya mbere mu gusabira abazoba intambwe kugira ngo amahoro mu Burundi agaruke kubasabira yuko ababijejwe bafatira ibihano akarero nyimba leta y'u Burundi zakeneye ko yoja hamwe n'abandi kugira ngo iganire kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi gusaba yuko hoba ambarugo mu gihugu cy'u Burundi kwetubona gasake atakibi twa tudukoze canke muri aba ba muri imigambwe igwanya leta canke abagiye gufata ibigwanisho twe tuvuga tuti ca mbere coco umuntu afata yuko ikibazo cyo Burundi kizotoregwa inyishu biciye mu muheto biciye mu gusesa amaraso y'abene gihugu twe tuvuga tuti turabyanze ibyo ntavyo dukeneye turabyanze kandi turabyanze mu muhari wa
ushya na David ku kibazo cyo kusaba ibihano abahinga bakurikirana bya politiki bavuga ko kenshi na kenshi iyo ibihano bifashwe bimera nabi ikabigiramira abanyagihugu kurusha uko bigiramira abatetsi bafatiwe ivyo bihano aho muhavuga kwiki
ibyo turabizi ko abanyagihugu nabo nyene basikirwa ariko n'ubundi turagaruka tukavuga tuti none iyi saa tuba turavugana umunyagihugu mu Burundi ugira ntari ko arasikirwa n'izi ngorane ziriho zirasa mu Burundi uyu mutekano muke ukuntu ifaranga ry'u Burundi rigenda rirata agaciro umunyagihugu arasikirwa rero tukavuga tuti mu gihe ivyo bihano vyabije ari bya nyuma biza bisuguma ijyanyuma kugira ngo umuti w'u Burundi uboneka twe tuvuga tuti nta kibi coba kirimo kuko n'ubundi umunyagihugu asanzwe ari mu ngorane tagira uko zingana ikindi naco tubona neza yuko ibihano kenshi bifite ico bimara ni ibihano bifatiwe abantu niwe tuvuga ngo the sanction individuelle kubabuza gutembera kubafatira amatungo yabo cyane cyane ibyo nibyo tuba tubona bifite akamaro cyane ibyo bigashobora gukora haba kubari muri leta cyanke kubari mu migambwe igwanya leta kuko bose bariyunguruza uko bose barafite ubutunzi ahantu hatandukanye twe tukavuga tuti cyane cyane ibihano biraba ku muntu umwe muri abo bantu baboneka ko bateye intambamyi kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu cyacu twariko tuvuga cyane ahanini kuri aba bantu bafashe ibigwanisho bafashe inzira yo kugwanya leta biciye mu bigwanisho mu kugwanya leta biciye mu ngufu twe tukavuga tuti nibagende kuganira cyo kimwe n'abandi kandi n'ubundi tubivuga tuca tugaruka no kuri leta ivuga ngo ntishobora kuganira n'abagombye gutembagaza ubutegetsi cyangwa n'abafashe ibigwanisho niyi leta niyibuke nayo nyine yazizananye iyi yarusha burya hajya yaje isa nuko ifuta ibyaha basaba bose bari barakoze nabo nyine bari mu migwana
tukivuga kuri ibyo biganiro nyine mushiga ntahe David hariho mufasoni Dorine ya tekamo ya politike bose ku mpande zose ngo ahebe inyungu zabo kugira ngo abarundi batekanirwe aho muhavuga kwica kanya gato cyane
aho natwe mbese turamushyigikiye Dorine nico gituma tubabwira yuko tuzogerageza gusabira ibihano abantu baboneka yuko bariko batambira inyungu zabo bariko banigana ku nyungu zabo atari inyungu z'abanyagihugu badoba intambamyo kugira ngo amahoro agaruke kuko by'ukuri nk'umunyagihugu uwo ari we wese mu Burundi haba umunyapolitike canke utari umunyapolitike nta n'umwe afite inyungu yuko amaraso aseseka mu Burundi mu gihe rero bizoboneka yuko hari habakamisha ikiriza mu Burundi twebwe tuzoje imbere kugira ngo dushobore kudoma kiki dutome ku rutoki abo bantu twebwe tubicishije mu matangazo dusohora ibyo bita amakominike cyangwa amakete twandikira ababijejwe tuzogerageza kudatura na doma ko izina ry'umuntu tuvuga ni kuru ariko aratuma umutekano utaboneka mu gihugu cy'u Burundi nibyo dupropoza dusaba yuko byokorerwa uyo muntu cyangwa uyo mugwi kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu cyacu cy'u Burundi
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio Ijwi ry'America risamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turafise umunywanyi muri radio Ijwi ry'America Deo mwiriwe neza
mwiriwe
murafise ikibazo murafise icyumviro nduga ku ijambo
yego n'ikibazo nkongera nkunganira
yego
turashima cyane yo twumva amashyirahamwe nk'aya ari karavuka kuko abarundi turageze habi mugabo rero tugaca dusaba nyomba byukuri abo bantu bashinga amashyirahamwe atashinga bironderera inyungu zabo.
Deo urashobora guhuzimya iradio kugira ngo ntitwumva amajwi aca muri iyo radio uyizimye hanyuma ubandanye.
Reka ngabanye sawa ubu ni sawa
turacayumva wowe izimya byo bari byiza
bo ego hama rero nari ndiko ndavuga uti turashima iyo twumva amashyirahamwe ari karavuka mugabo tukagaya amashyirahamwe avuka amenga ariko yironderera inyungu zabo na cyane cyane mu bihugu bigiye muri krize nk'izi rero twavuga duti yaba bari abantu bafise umutima ku Barundi twari kubasaba nyomba bafise by'ukuri aho bashika bakavuga ari kumvirwa icyo kintu uyo mutumire amaze kuvuga ngo yo bosaba uburundi ngo mubabishoboye ngo akabafatira yambarugo ikomeye cyane uyu munsi abarundi turishwe na kigoyi mu isoko ibiciro biraguma biduga ku munsi amadolari aduga ku munsi mbe ntambarugo zikwiye zirafatwa mbe zifashwe tukaba tubona tugifite imyaka ingahe kugira ngo iyi mandi ihere mbe umuntu muto yazobageze hehe erega mbarugo zifashwe zifata umuntu muto mugabo bajya bakuru bibashikira kuko barasahuye baratuza amafaranga barayafite abwiye aba bandi bari gushikira aho hantu basaba yuko ambarugo zofatwa zigafatirwa bo bene gukwega ingorane bariko barata abanyagihugu mu kaga nkaka mugabo bareke kuvuga ngo bofata ambarugo ku Burundi bwose amadje tuba bafata nka bariko barashaka nabo nyene kudufatira amaboko imugongo ntaho bo bataniye nabateje igikrize mu Burundi. Murakoze
Deo. Reka duhe ijambo David. David muri we neza Didas muri ngaho
muraho neza
yego murafite ikibazo murafite icyumviro
murakoze cyane ko yakoze igihe
neza yego
yego nuko mugenzi wanjye ahejeje kubivuga
yego
usa n'uwunga umuryambo ahejeje kuvuga abo bantu bashinga amashyirahamwe yo hiyo hanze nibo bantu bakwegeye abantu mu mibarabara mu migumuko mbere amakuru twari dufise nuko abo bantu nyene hari amafaranga bari barabemereye bo bari bifitiye uburyo ki bazoca bihungira bakigira aho hantu ako gakize nibyo byose biriko birabashikira nuko ari ingorane abo bantu baba kwegeyemo ibyo by'ibihano nabyo bavuga njye numva ahubwo aba mbere bari bakwiye kubifatirwa ari abo nyene basize batobye igihugu cyacu ngashimira leta y'u Burundi ahubwo ko yoba rondera aho bari hose bakaza bafite ubutungane bakisobanura ku bintu basize bakoze mu Burundi. Murakoze
murakoze Didase. Turafite uwundi munywanyi wa radio Ijwi ry'Amerika Steve muriwe neza Steve mu ushaka kuzimya iradio cyanke nimwe abamutiteguye turabe undi munywanye. Steve muratwumva? Muratwumva?
Halo?
Muduge ku ijambo murafite ikibazo nyarutse.
Nagomba kubaza umutumire.
Yego.
None dufatiye mu sante nko kuri abo bategetsi bari muri leta ko nyumba bavuga ngo baganira nabo bakomeje kwemera ku butegetsi none bataganiye nabo baganira n'abandi kandi aribo bari bakwiye kuganira kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi kubera mu bituma umutekano uri muke mu gihugu cy'u Burundi bimwe bimwe mu byabitumye ari abanyine bakemera ku butegetsi bokora icyo ahubwo kugira ngo basubire bahuze hama kugira ngo amahoro aboneke mu gihugu.
Murakoze Steve. Dusabe David ibibazo byabajijwe na Deo Steve bisa n'ibibazo bisa bivuga ko amashyirahamwe ategamiye marita atagira inyungu za politiki ashobora kuba ari mu yatumye haba umutekano muke mu Burundi yoba yirondera inyungu zayo hariho na Didas we wasaba ko amwamwe yofatirwa ibihano mugira icyo muvuze muce mwishyura n'icyo kibazo cha Steve nawe nyene.
Murakoze cyane iyo mvugo yabo banwanyi babiri bavuze iyo si rya mbere tuyumvise kandi isa n'imvugo leta y'u Burundi yamiravuga nagira mbanze ndibutse yuko atari amashyirahamwe avutse n'amashyirahamwe yari asanzwe ariho mu Burundi bigasabwa bikaba ngombwa yuko abayarongoye bahunga igihugu kubera ko bari kubarondera kugira ngo bicwe naje ubwanze navuye hari uko mvuye mu iperereza rero nari mfungiwe mbona kuva mu gihugu rero nkavuga nti rero si ukuvuga ngo ni ibintu dutanguriye mu buhungiro tugeze n'ibintu tumazemo imyaka myinshi aya mashirahamwe nta shirahamwe na rimwe muri aya mashirahamwe ari muri movement citoyen pour l'avenir du Burundi riri munsi y'imyaka 10 rikora bisigura yuko rero atari ibintu bitanguranye no rugwimo hanyuma ikindi naco cyo kuvuga yuko boduhiga bakadufunga n'ubundi n'ivyo nako ndavuga niko na leta y'u Burundi vuga ariko gushika uyu munsi iyarusha n'icyo gituma ibiganiro byatanguye niho bazokwigira by'ukuri umuntu yatumye haba umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi burya harya warenze kuma burya hari ishyirahamwe ridaharana inyungu bya politiki ryari bwatangure gutera umutekano muke mu gihugu imbere yuko haba ihonyango ry'amategeko no guhonyanga ibyitwa shingiro ry'iyarusha iri twasubiye kuja kuzorondera kugira ngo dusubize mu ngiro je nibaza yuko ibi biroroshe nubundi ibyo tuvuga tuti reka byose bice mu biganire kuko nubundi nyimba leta y'u Burundi yo kwishyira ngo nzokwirukanga ku muntu wese tutabyumva kumwe ibi bituma rero hasa haba kwa ruhande rundi nago rwase rufata nago ibigwanisho kacusanga bose barondera kurondera umuti w'igihugu cy'u Burundi umuti ku byanze ubundi baciste mu ngimba ibyo navyo twe tukavuga tuti ibyo nta bizoshikana u Burundi twese tuvuga tuti mu mashirahamwe yacu reka bice mu biganiro hanyuma ni byakushoboka hakaboneka yuko hariho uyu cankuriya yagira yuko ari mu bagiye imbere mu gusinzika gatata kazi na muntu ari mu bagiye imbere mu kwica abantu mu bagiye imbere mu gusinzika mu gutuma haba abantu bakanyika hamwe bitango disparition force azobihanigwe atarapye ngo arimo gatata kazi na muntu ari mu mashuri hamwe adahana inyungu za politiki canke ngo ari muri leta canke ngo ari mu bafashe ibigwanisho twe tuvuga tuti arazobihanigwa kuko dero sampioni z'amategeko icaha nikiba icumugwi icaha kiba ku muntu gato ku muntu je nkavuga nti rero mu gihe aba batumire bavuga bati turazi yuko hari habantu bagize uruhara kugira ngo habe itosika by'agataka kazi na muntu mu gihe cy'u Burundi nyimba babazi umwanya uzoza kugira ngo bahanwe biciye mu mategeko atari ibibirirwa barabafunga bidaciye mu mategeko canke ibibirirwa barica abantu twirirwa twumva abantu bishwe canke banyita imiryango yabo ikabura irengero byo tuvuga tuti ubutungane nibukore kuko igihugu cyiza igihugu cyotera imbere habaye ubutungane habaye kubahiriza agataka kazi na muntu habaye kubahana kuri umwe umwe wese
murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio ijwi ry'America turi kumwe n'undi munywanyi wa radio ijwi ry'America Innocent muri neza muri neza murafite kibazo murafite icyumviro
ndafite kibazo bandije kuramutse umutumire
yego arakumva
kibazo nalifise kwari abagwanira agateka k'abantu hama nk'abanumva bariko barasabira ibihano igihugu kandi ibihano kesi na kesi bikora ku banyagihugu ni iyihe fashanyo baba bariko barategura yo gufasha abo banyagihugu canke boba bayitanga mu buryo bumeze gute kugira ngo abanyagihugu kwiyisaha bamenye kunyene bakiri iyo fashanyo kubera abanyagihugu batabagira ingorane kandi bese bari mu ngorane barafise ubu barashoje hama ibintu naho byo byerekeye nk'amahera atagaciro zembona ku isi yose amahera atagaciro mu bihugu bitandukanye ingorane ziri mu bihugu bitandukanye hama iciyumviro naco notanga nuko umurundi wese hari yo shiri ingufu mu kubaka igihugu ariko ntashiri ingufu mu kugisenya murakoze
Innocent reka duhe n'ijambo maker muri neza
murakoze allo
oui allo
muranyumva
turakumva duga ku ijambo kibazo iciyumviro
yego nagomba muanze mudamukiriza umutumire
yego urabumva
ikibazo cya mbere ngomba ndamubaze mu mumbarize muti mbega wewe muri iryo shyirahamwe ryawe uremera demokarasi nimba wemera demokarasi uremera kwica abanyagihugu bemeje aricyo gishigikirwa mu gihugu abanyagihugu batoye no mu makungu kuri ito nyine ko ariko avuga ngo wewe ngo agomba kumvikanisha abafashe ibigwanisho ngo batembagaze ubutegetsi mu Burundi pigete bya 13 z'ukwa gatanu mu 2016 abumvikanishe na leta mbega ko ari ibihugu byace bigerageza mu nyuma nka Burkina Faso na Turikiya hirya yejo hari hamashyirahamwe nkayo ariko arumvikanisha baje guhenura ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu ngo basangire ikibazo kigira kabiri mbega abo bantu bazokumvikanishwa gomba bace binjira mu nama ishinga amateka y'u Burundi no mu nama ngenguza amateka y'u Burundi no mu nama shikiranganje y'u Burundi kandi batatowe iyo yoba ari demokarasi ko numvise we hari abo bangira kandi bobo atari gufata atari kuja mu butegetsi bwatanzwe n'abanyagihugu icyo ni kibazo cya mbere ikibazo cya kabiri avuze ngo agomba gusabira ibihano leta acarasora hindwa ngo kugiti cy'umuntu umwe reka tumubaze uwitwa Pacifique nini nahazwe avuka Makamba tuzi yavuze yuko yiteguye ngo arafise kuzotanga carte rouge ngo ayo umukuru w'igihugu ni yitoza kandi twavye mu ibwirizwa shingiro rimurekura ko abanyagihugu bari kumutora ibiringo bibiri nkuko mubizi ntabirondogoye ko barabaje bajejwe amategeko na senda yubahiza ibwirizwa shingiro irabivuga na tubarize yari ibihano yasabiye nini nahazwe Pacifique
igome
aritubwire kandi ari we yagomoreye abantu mu ibarabara ari we yabategeka tubyumva tubibona abagaburira abanimfashanyo mu gihugu cy'u Burundi mu makaritie cyane cyane abari mu mugumuko tugomba rero atanga inyishu ataciye hirya no hino icanyuma mu byo yivugiye ngo abamubajije ubwa mbere twari ko tubamukurikira bati mbega ntiwotaha mu Burundi ngo ugikoreshe mu Burundi tugomba gufasha u Burundi ngo bwogorore buve mu bukene nje mu iterambere ibi tubona kuwe n'ubundi buhinga bize abo bigira ngo ntibaharanire inyungu za politiki ariyo baziharanira kugira ngo bagwanishize igihugu kugisabira ibihano bari mu mahanga natandukaniye na nyine nahazwe n'abandi tubasaba inyishu zitomoye adakwefa ikibazo mugira amahoro n'umugisha ku ijwi rya Amerika
murakoze Makere reka tubanze duhe ijambo Alain hanyuma umushyira ntahe David dusabe araza kubaha inyishu ku bibazo mubajije Alain mwiriwe neza Alain murafite ikibazo murafite icyumviro mu kanya gato cyane
ikibazo ariko ni nk'intererano
yego
abanywanyi ariko barabaza babaza cyane bagira nk'abashinja dufite kumengo niyo nyirabayazanye ngo niyo yazanye ibibazo byose dufite mu gihugu cyacu ariko bakafatira ku bya manifestation kandi hari n'ibindi bakoze byiza cyane mu myaka ishize ayo byatumye iyo societe civile ipotezwa cyo kimwe n'imigambi yo muri opozisiyo cyo kimwe n'ibinyamakuru n'amaradiyo no kubera ntibaraza hari ibintu byiza bakoze ntibako batabira igihugu ngo baracana ntibagisabire ibihano ngo baracana ntibagisabire ibihano ngo banga abanyagihugu ntibibuke ibyo Mbonimpa yakoze agwana agati k'abanyororo nibuka ize rutiri yakoze agarura amatungo ya leta avuga iziba ariko bariba iziba ariko baranyereza iziba ariko barasahura nibibuke ujya wa parisemi ibyo yakoze asobanura agarura amatungo ya leta ariko bariye izo rero ntavuge ngo manifestasiyo ntibigeze bayifinansa yari manifestasiyo iri pacifique bagize harte otwazene manda turabakurikira twese turashaka iyo manda ntawe bahenze ni umutima w'abarundi kwahagutse kwisa hamwe mese barahembye bahemba n'abashinzwe hose na leta barahembye bahemba sinarebye yashyizweho n'abahuza b'abakuz'ibihugu bahuze ari byegera z'umukuru w'igihugu bahuze barikugarongwe inama nshinga amateka n'inama mpuzamateka barabaha ruswa twahagutse twese twanka manda yanswe n'abantu ingeri zo abatoyi abakuru abize abatize abahagwanira amasezerano yacu twari benshi ntibavuge rero ngo ninyahaze ntibavuge ngo niye ninde ya ni murundi n'ubu tubiteguye kuyagwanira amasezerano amashyihamwe
reka duhe ijambo rero
yego Frederico niwe yagirize ngo ngasabira ibihano Burundi kuko ibi bihugu basabira bavuga ngo bihe ibihano Burundi birafite ukuntu bitohoza birafite ukuntu bakora bashaka kumviza Pacifique bashobora Pacifique nshaka gukoronka imwe europeye Pacifique nshaka gukoronka imwe africaine ngo ngifatire ibihano nkunziza afatirwa ibihano
n'amakosa yiwe n'amakosa ya leta yiwe afata igihano cyo gipolisi cyiwe cyica abantu afata igihano cyo gisirikare cyo kitari organize kiguma cyica abantu nta n'imitsi patifike ibazo barateranya bateranya batabizi bazobibazi patifike niyo basohoye muri imyo mu nama y'imyo afitene mu Rwanda patifike niyo ababuza kwitaba ibijyanye
Rekaduhi jambo rero rekaduhi jambo maître dusabe David agiricho avuze ko bibazo byashikirwe nabo bashika ntahe batatu Innocent Makere nana mwese ko muri batatu
murakoze cyane ngira mpere ku camakere uko numvise abivugana gasabu kenshi birumvikana yuko kuba abanyagihugu baragiye mu rakiyamiriza igishingo cha gatatu cankuru nziza byaramubabaje gose ya nonge karanavuga yuko ngo muri demokrasi ngo nyimba twemera demokrasi genda yemera cyane goze kandi nawe turi ku mutwe turemera demokrasi muganaze nagira nongere ko yuko ata demokrasi yo kwica abantu twahara iyo ari demokrasi y'ukuri ntiyaba hagezaho tubura n'abashinga amateka bo muri Afrika y'ubuseruko ntiyaba hagezaho abajenero birirwa barapfa ngo ni demokrasi burya abantu barenga 270,000 bahunze igihugu cy'u Burundi bahunga demokrasi kugirango bose bo babahenzwe n'umuntu uko numvise bavuga izina rya Pacifique Ninahazwe niyo mwamukenera nibaza yuko atari ahantu mu kuzimu muzomutora zomutumire abibishure we nyene mu gice mwamenya cyose nta muntu n'umwe yasize abantu mu ibarabara abantu n'ubishyize mu ibarabara abantu baragiye mu ibarabara kuko ibyiciro kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu nitwo bigaruka kuko icyo twatuzindukanye nacho gituma tuvuga tuti iyarusha inda arakanagara agenda bivugira iyarusha kuko nitwohereza mu guterana amajambo hari n'abandi n'ubundi yagarutse ngo nimuze nyimba muharana inyungu z'abanyagihugu muze mu bikorere mu gihugu mbega Pierre Karaveni mbonimpa ko yari yiciwe harya Ibujumbura we yari yagerageje kugumaho twe twari twanagiye muga Pierre Karaveni mbonimpa we yari yagerageje gufunga yari yagerageza kugumya umutima araguma mu gihugu mwarabonye ibyo bari bamukoreye naje nigarutse ko ndivuga ibyanze byose nagiye na kare mwana gomba nagiye ariko mvuye mwiperereza naho nyine no kunyica baratse no kunyica mu kirundo baje kuntora mu ijoro hanyuma twebwe muri rusangi nuko leta yari yagombye ko duhora bavuge tuti nta guhora tuzobandanya tuvuga iyo turi mbega ko muvuga nyakubahwa Makeri na Alain ngo aya mashyirahamwe ni yo kugumura abantu ateye ingorane mu gihugu cy'u Burundi igihe indege y'igihugu igurishwa burya n'amashyirahamwe adahari inyungu za politiki yariko aragurisha iyo ndege yaragiye mu bavugana n'abagura iyo ndege yarariye umukuru w'igihugu igihe hava inyuruzwa ry'amasoko ya leta mu bijyanye no gutanga ibiharage mu gipolisi umushinga ntahe rufyiri Gabriel akanabifungirwa hari n'abandi babifungiye n'uyu munsi nk'iyo ndavuga
David dusabe reka twibande cyane cyane ku mugambi wishyira mujyanyu nk'uko mubizi mu Burundi muri iki gihe nk'uko biriko biravugwa ubwicanyi burabandanya abategetsi baragandagurwa reka abanyagihugu barazimira bakicwa ikintu iryo shyirahamwe ryanyu rikorera akora kugira ngo ibyo bintu byose bihagarare intererano yanyu niye
intererano yacu ni yo guhamagarira abantu bose gutsindisha no mu byo twiyemeje harimo ngo guhariranira no kuvuga kwihanganiranira tukemera icyimviro cy'uwundi muntu ntibisigura yuko uwo mudahuje icyimviro uwo mudahujije umugambwe uwo mudahujije ibyumviro bya politike cyangwa ibyo muri sosiyete sivile ko ari uwo gupfa cyangwa guhezayo oya twe tuvuga tuti muno mu byo twiyemeje nubwo tuzogira no sensibilize ni ukubwira abanyagihugu kugira ngo mu mitima yabo banze bitegure kubana bakagira mu mitima yabo uwo mwanya wo kugirana wo guharirana umwanya wo kwihanganiranira kuko nitwovuga yuko uruhande rumwe ariko rwababaye abaharanira inyungu za politike hari abababaye hariho n'abari mugambwe ushikiye ubutegetsi uri ku butegetsi nibyo dumva hariho abantu bababaye ku mutima mugi ivyo byose tubirengere twibuke ko turi bene Burundi igihugu cy'u Burundi turagisangiye n'ingobyi twese yaduhetse naho tuzoshirana uyu munsi rero mugihe twamara kubyibagira niho ucubona bamwe bavuga ngo iki kiringo cya gatatu kitavuye ho sinzopasubiye kumva yuko mwene wacu tuzovugana canke aba bantu bahamagaye abanyagihugu bavuze bati reka duhagurukire ubwigenge bwacu abantu tubicishe mu kuja mu mabarabara tubicishe mu myerekano y'umutekano dukeneye gusura kubana mu maso ibyo byose reka tubirengere mu mitima yacu twitegure ko ari gusubira kubana kuko igihugu cyacu cy'u Burundi mu gihe gifite impunzi ziri hanze zingana kuraho
kubana mu mahoro kuyaga ku bibazo byose abarundi batumvikana niyo nzira nziza niyo nzira izotuma mu Burundi hasasagara amahoro turi kumwe n'undi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Samson mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
egome ikibazo cyangwa icyumviro ni kuvuga yuko ne nko gukebura bene kuba bakunze gushikiriza kimwe kubaza ibibazo kubera hari ikiganiro kiba kigo kiravuga ugasanga kigiyemo ibindi ntumbero bakabaza n'ishavu ryinshi kandi batazi ibiriko birakoreka mu gihugu bakabyumva gusa uko nyine ariko kugira bagire icyo baterereye kugira icyo kibazo gihanze igihugu gihagarare ni gutera amajambo ku muntu gusa ariko amashyirahamwe ategamiye bya politike yaratotejwe gose ariko bamaze gutotezwa abahunze barahunze none bamaze guhunga inyuma abishwe ni kuvuga ko aramashyirahamwe ategamiye bya politike babishye icyo ntigishoboka babanze bumbirize icyo kintu hanyuma bihinyishu hanyuma ejo kingo hijya ejo ntibasubire gutisha buku umuntu ngo byagenze uko byagenze ahubwo barabe ingene bicara icyo kibazo no guterera ibyiyumviro na cyane cyane ugwaruka ntabwo twari dukwiye kuguma twinjira mu ibyo bya politike kandi tumaze kubona aho bigegeje igihugu raba amafaranga y'u Burundi yari yaduze gusumba amashiringi none amashiringi yongeye kuduga amarundi yongeye kujya hasi icyo kwanza niwabanze barabe kwanza ngaho basabe igihugu barabe ingene bitunganye naho jewe ngegeje
murakoze Samson reka duhe ijambo Jean Bosco muri neza Jean Bosco ashobora kuba afite telefone ya mugoye reka dufate Jean Claude muri neza
Mwiriwe.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro.
Yego, narwomba banze shimiro mutumire.
Yego.
Agira ati turabashyira intege abantu bahunze igihugu nifatanije nabo. Habaza ikibazo kimwe ati kwinjira mu iryo shyirahamwe bisaba iki? Umuntu umwemera yisonzwe iki? Undi mwankira yisonzwe. Ama ikindi nagira mvuge cyane cyane ntarandiriye abandi bajya bavuga bagarukana izina rya Pacifique. Iriya mbyeyi Pacifique yakoze ibikora inka kandi uwari wese afite umutima wo gukunda igihugu ibyo yakoze yose yabikora hano nkavuga nti ayidolari ikorera zimba inzara ikirica abanyagihugu abantu bariko barapfa nayo bapfunga bagira ni Pacifique niwe ariko arabwiramo uruhare bareke kumwitwaza ahubwo bahanura iyo leta iraba ukuntu ko amahoro mu gihugu yogaruka kandi n'abatavuga rumwe maze igihugu gisubire kuba igihugu gisubire kwizegwa abarundi basubiye kubaho bashoboye kurya nk'uko bahora ubu biteye isoni biteye agahinda abarundi barababaye ni mu gahinda gateye ubwoba ni ukuri turasabye niyo leta irabe ikubita agashyi ireke kuguma ivuga ngo ni bariya na bariya ikibazo cy'u Burundi kiri mu Burundi nyine kiri mu Barundi nyine cyane cyane abari mu gihugu hagati
urakoze Jean-Claude ikibazo mwabaje n'ikibazo yishuye mu ntango nibaza ko mutari mwuguruye murongo wanyu ariko ko mwakibajije reka tumuhe ijambo duhe ijambo Maître David Dusabe agira ico akivuze ko abantu binjira mu ishyirahamwe gute ibisabwa n'ibihe mu kanya gato cyane
murakoze kugira ngo winjire muri Mouvement Citoyen pour l'Avenir du Burundi bisaba ubwa mbere kuba uri mu ishyirahamwe uri mu barongo ishyirahamwe ridahana inyungu za politiki risanzwe ryemewe mu gihugu cy'u Burundi ryarisanzwe rikora pana rishasha ryarisanzwe rikora mu by'agatakazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi icya kabiri ni kuba wabandanije uri ku murongo wo guharana agatakazi na muntu kuko hari abo tutazi ibyo baba barimwo cyangwa iyo baba bageze ariko bagumye kuri uyu murongo wo guharana agatakazi na muntu tubanza tugatohoza ibyawe hanyuma ikindi naco mu bo twankiye biravana n'uburere bavuyemo no mu no mu kwisi atandukanye hari gi usanga abasabye usanga bari mu gihugu kimwe gusa mugabo dukeneye yuko bikwiragira mu bihugu byose hari gihe rero usanga hariho abari mu gihugu kimwe twashaka ducagura rero abo ingira kimadi abahugira ikimadi kurusha abandi reka ngire ko ndanavuga kandi kuri iki kintu cy'abantu numvise afite agashavu ahanini numva no kuri iyi movement itwanye bagomba kugira agashavu nk'uko bari basanzwe bafite mu mutwe singarutse kuvuga yuko twakuri shavu tukagira uguharanira tukagira ukumvikana kugira ngo igihugu tucubakire hamwe ariko ngira ngaruke kuri iki movement itwanye twayishyizeho tumaze kubona yuko abenshi batwawe umwanya n'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza burya hajya ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza twe ko tubibona muri movement itwanye yacu tubona yuko Chad ari twovuga yuko Chad kiza kongereza icaje gusongera isibe ubundi mugiye kuraba igihugu cyagiye kiragira ingorane kuva mu 2005 aho cyane cyane ikibazo cy'ubutunzi cyagiye kiraza imbere iyo tukavuga tuti none inyuma y'iyi manda ya gatatu ariko baravuga kuko iyo biza hose ikibazo cy'iyi manda ya gatatu badata bacumvikana iyo bamara gushika iyo arusha bose bakabivuga nako inyuma y'iyi manda ya gatatu igihugu kizosura kubaho gute tudosura kubana gute tudosura kubyura igihugu cyacu gute reka turere guhereza amaso kuri manda igira gatatu reka turere guhereza amaso ku manifestation canke ku kumyerekano yoba yarabaye mu gihugu cy'u Burundi reka tugende dushike imbere tuvuge tuti ugwaruka none turuko dukora iki uyu munsi turuko dutegura gutugwaruka kugira ngo rudobe ugwaruka ruri responsable ugwaruka rufise mu mutwe kubaka igihugu cyabo rufise kurongora igihugu cyabo badahagaze ku nyungu zabo none ejo muri kazoza abanyagihugu bizi kimuraya amagume tuko turacamwe kuko mugiye kubiraba 93 twaraciye mu magume uyu munsi dusubiye mu yandi none muraga magume yose abanyagihugu bo mu Burundi bize mwiki ubu tugiye guhindura iki kugira ngo ejo tanke hijya yejo izingora ntize zisubiye kuba mu gihugu cy'u Burundi kuko ibi bibaye muri urunganwa muri generation uyu munsi ejo nyuma y'imyaka 20 cyangwa 30 mugihe tuzoguma muri ikibazo cy'ubutunzi gucya tuzosura tugaruke muri bya bindi kuko no mu gihugu cyacu cy'u Burundi murazi ko hari umugani uvuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo aha tuguma turabana ku maso kubera
ikibazo cy'ubukene
gukoresha nabi ubutunzi bw'igihugu habaye ukutatwara neza bona governance habaye kutubariza gatakazi na muntu twe naho duhagaze
muri ko murabandajya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kirwanda turafite umunywanyi w'i radio ijwi rya Amerika Eli muri neza
wiya mwiriwe mutama
murafite ikibazo murafite icyumviro
mbona nk'icyo bintu kibazo nashaka kubaza
yego
uyo mu iyo mushitsi mufise
yego
ati ko yovuga akavugira bose akareka guhengama hamwe kindi naco arafi bizongenda kutoge bafashe abo banyagirwa bazari mu Burundi kandi bo bari hanze byari byo
murakoze Eli reka duhine ijambo Christophe anyuma turasaba Maître David dusabe abishuriye rimwe Christophe muri beneza Christophe muratwumva Christophe ndabona murafite ikibazo murafite icyumviro nyaruta
ikibazo nshaka kubaza halo
duga ku ijambo
ikibazo nshaka kubaza uwo washinze iryo shyirahamwe n'intero ndamuha nuko yoshyiramo imbaraga agashyiramo ingufu cyane cyane akigisha ugwaruka kuko ugwaruka ibiriko biba byose nibyo nigo rubigwamo cyane kuko bwinshi bwarahunze kandi twahunze twari ko tugwanira agateka kacu nibyo navuga gusa mumbabarire nta menshi nshoboye kuvuga ariko bashyiremo imbaraga cyane murakoze
urakoze Christophe asavye mushyana he David dusabe gushyiramo imbaraga kugira ngo bigishe urwaruka mu gihe mushyana he eri wewe yamusabye ko yoraba akavugira impande zose mu gihe cyo muvuze ko byashikirijwe n'abashinga nabi babiri Eli na Christophe Maître dusabe
butsa yuko kubyo twiyemeje harimo ahanini gushira ingufu kugwaruka kuko ugwaruka no gatoza kejo kandi ugwaruka nigo abanyapolitike badugira ko kuko benshi mugiye kuramura abanyapolitike nabantu bafite imyaka igeze kure rero iyo muruko iyo bari kwagenda kugira imyerekano canke iyo bari kwagenda kurondera majwi ahanini mugende murabe ugwaruka nigo ruje imbere abandi babicaye muhira bikora ku telefone abandi baba bagira mu miduga ari ugwaruka nigo gwirukanga gose mu kurondera majwi mu kuja ku arabo bavuga imbonera kure birwa bavugwa nibo barugwaruka kuko nta bantu batama barimo je twa tuvuga tuti muri muri muhari wacu uharanira kaza keza ku Burundi tuzogira tudushira ingufu hanini kugwaruka kuko nibwo kazoza kejo ku Burundi nagira nongera shimire Christophe kuko asa nuje gushimangira ico ciyumviro hanyuma Elia yongeye kugaruka ku kibazo abandi bamaze kuvuga ngo none muzofasha gute abanyagihugu muri hanze y'igihugu aho nyine twa turavuga twa turafasha abanyagihugu kuko tuterana ibyiyumviro kuntu iyo gucaca u Burundi cyose rakubakwa twe twagiye hanze y'igihugu murumba ibibazo twagize ariko ntimwibagire yuko abo turafise imiryango twasize mu Burundi turafise bene wacu erega nawe muruko muravuga twebwe nta mwasi dufite mu Burundi oya twe nta mu kwanka twe twanka ibibi bakora abakora ikibi bose nibo twiyamiriza twe kuba turi hanze y'igihugu rero natwe rwo turakora ibi maze gufatirwa muri Union Européenne turafite ico twakoze ko hari ico twabiterereyemo kandi nibindi bizoza buhoro buhoro ibiganiro kuba byaramaze gutangura turabiterereyemo urumva yuko iyo ni interano tugo turatera kugira ngo iri gucu Burundi cyangwa bitere kandi naho turi hanze y'igihugu murumva ko turwo turakora ibyo rero ntibe gutangaze Elia aho turi hose nacyo gituma twahavuye tuvuga tuti reka tuje hamwe tubwire ikintu duhuriyemo amashyirahamwe ntago masanzaye abaserukira amashyirahamwe ntago masanzaye ngo bacike intege ariko bame bahagarira igihugu nk'uko bamye bagihagarariye kuva na kera muri radio yuko societe civile yamye iri ngaho kugira ngo ikebure yamame kandi muri radio hariho byinshi mbere byinshi gose usanga nabo bategetse batwara igihugu batamenya bakabimenya bikiye ku maradiyo ari uko baserukira amashyirahamwe adahari inyungu za politiki babivuze ku maradiyo cyangwa byanditse David mu binyamakuru bitandukanye.
David dusabe mwavuze ko ikibazo cya troisième mandat cyari ikibazo caje gusongera isibe ku bindi bibazo byari bihasanzwe by'ubutunzi ikaba byo gusesagura amafaranga igihugu mbega mukubitije amaso inyuma murabona ko ivyashite mu Burundi n'ingaruka byagize ukene muri mu banyagihugu agaciro k'ifaranga katitutse muribaza ko abarundi bari gushobora gutora inyishu ivyo bibazo byose bya politike batarinze kushikaho ibintu byashitse ikintu muhanura abanyapolitike n'iki
ego cyane mugiye kubiraba twe turafite ingwara mu gihugu cy'u Burundi sinova ko ari ingwara ariko nova ko ari nk'akageso twamaze kuyiha ko ikintu cyose tubonamo yuko umuntu mudahuje ibyiyumviro ari wo gutsindayo by'ukuri iyo tugaza hamwe tukanumvikana hakiri kare ikibazo bavuga ngo cikiri ngo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu twari kuba twagitwariye umuti twebwe hagati yacu aha nimubona yuko duteye isoni erega harya iyo twiruka mu bazungu twese mu mpande zose tugenda duterana imiragwe harya baratugaya rwose kuko baravuga bati none kugira ngo abarundi baze bumvikane iminsi yose babanze bafate indege baje yarusha kugira ngo abarundi bumvikane impaka abantu bazobanze bahunge kugira ngo abantu bumvikane mu gihugu cy'u Burundi ni kugira ngo hazabanze amaraso aseseka twe tukavuga tuti n'uyu munsi nayo ivyarusha vyohera no kugira umugwi twama duhuriramwo haba abari mu migambwe itegamiye leta ari muri leta canke n'abari muri n'umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'abadahani mu za politike mbere n'amasendika tukama dufite ikintu twama duhuriramwo kugira ngo twama tuyaga apana ko turinde ko iminsi yose imyaka 20 ibanza guhera kugira ngo ibintu bibanze birenge imbibe birabanze birenge birengane bigere kure kugira ngo dushobore kwicara hamwe uko ubundi mutaganiriye usanga umwe wese yamaze gushira mutwe ivyiwiwe yarapanze ivyiwiwe ugasanga iyo agiye kubishira habona rero nico bica bitanga bica bivyara ibinyene mubona bamwe bacavuga bati ikintu ca mbere mbona no da gufata inkoho baja kurasa ubundi ati ikintu ca mbere mbona no gufunga abantu ikindi ca kabiri no kwirirwa tunyikiza abantu abandi tukabica ikindi naco ukatusanga abandi bavuga ati okay ikindi naco tubona no guturira amaradio kuko niya tugora mu kuvuga ariko mu gihe hariho aho twamaduhurira n'icyo cyose ngo twame tuganira ibintu byo rinda kugera aha bigeze bisigura yuko rero ngombye kushikira
David dusabe ndabona akanya katujanye nashaka ndagushimira cyane bose ku kanya washoboye kuronka kugira ngo tuganire turashimye abanywanyi ba radio ijwi ry'America bose baduteye akamo bakadushikiriza ibibazo byabo turashimiye na engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na mugenzi wacu Fatukarara yashoboye kwigiranya no gutegura ikiganiro twashikirije turarifurije rero umugoroba mwiza mwese mugire amahoro mutekanirwe mu banyu mwese